Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa gatanu. Muri kumwe na Oriane Itangishaka muri studio y'Indwi Washington DC. Ni wa mwanya w'ikiganiro muri sanga mwumva buri munsi. Ku munsi wa gatanu ni umunsi tuganira ku bibazo byerekeye ubuzima bw'abakenyezi n'abigeme. Mu Burundi no mu Rwanda abakenyezi batari bake baridoga bavuga kwabo bubakanye batabaherekeza igihe bagiye kwipimisha kwa muganga, cyane cyane mu gihe bibungenze hamwe n'igihe bagiye mu nyigisho zerekeye kubyara ku rugero. Hari abavuga ko iyo nyifato abagabo itegwa n'imico itari myiza ikwiye guhebwa, mu gihe abandi bongera ko yuko amagara y'uwo mukenyezi kimwe n'ubutunzi bw'umuryango bigeramigwa kubera iyo nyifato y'abagabo. Mbega nebwe ivyo mubibona mute? Mu bushikiranganje bujejwe amagara y'abantu mu Burundi bavuga ko hari akamaro kanini ko guherekeza umukenyezi kwa muganga. Nibyo tujye kuganira mu kiganiro muri isanga cyo kuri uno munsi wa gatanu. Turabararitse mushikirize ibibazo n'ivyumviro, ya nimero yacu mushobora guhamagara ko tukabahamagara ni 1-202-441-931. Kaze rero mwese mu kiganiro muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Umuyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri kumwe na Oriane Itangishaka muri studio Indwi. Ni ku munsi wa gatanu, umunsi tuganira ku bibazo byerekeye ubuzima bw'abakenyezi n'abigeme. Mu Burundi no mu Rwanda abakenyezi batari bake baridoga bavuga kwabo bubakanye batabaherekeza igihe bagiye kwipimisha kwa muganga, cyane cyane igihe bibungenze hamwe n'igihe bagiye mu nyigisho zerekeye kubyara ku rugero. Hari abavuga ko iyo nyifato y'abagabo itegwa n'imico itari myiza ikwiye guhebwa, mu gihe abandi bongera ko yuko amagara y'uwo mukenyezi kimwe n'ubutunzi bw'umuryango bugeramigwa kubera iyo nyifato y'abagabo. Mu Burundi ubushikiranganje bujejwe amagara y'abantu buvuga ko hari akamaro kanini mu guherekeza umukenyezi kwa muganga. Mbega mwebwe muvyumvira kwiki? Twatumiye umushingantahe Pamphile Bukuru mu biro by'ubushikiranganje bujejwe amagara y'abantu mu Burundi. Umushingantahe Bukuru ajejwe kwigisha no kujijura abanyagihugu kugira inyifato nziza kugira bagire amagara meza. Twakira umutumire wacu umushingantahe Bukuru, ndabaramukije, ikaze mu kiganiro mwisanga.
Ndabaramukije neza, murakomeye?
Yego turakomeye, turashima. Murakoze cyane gufata akanya ko kuganira natwe kuri iki kibazo cy'abakenyezi.
Yego cyane.
Bamwe bavuga ko abagabo batumwa no kudaherekeza abakenyezi babo n'imico mibi, abandi bakavuga bati n'ubugaba, abandi bakavuga ko umugabo abafatiriwe umwanya wo kugenda kwa muganga ataba wufise canke abari mu yandi mabanga. Mwe mubibona mute ahanini kuri iki kibazo?
Murakoze. Ego nibyo, ngahe wacu mu Burundi nko muri Afrika hariho imico dufise itari mike myiza dushobora kubandanya tugendera ko, ariko hari n'iyindi iteza kuja hinduka ko imyaka igenda kubera amajyambere. Nibyo ko ngaha urugo umengo n'umugabo kandi bakabishimikira ko ugasanga mbere no mateka n'amategeko barabishyiramo yuko umugabo ariwe mutwe w'urugo hanyuma rero bigatuma kenshi na kenshi dusanga kuri iki kibazo cyane cyane terekeye kwibungenga ugasanga hari abagabo n'ibyo batererana umukenyezi mbanyi bagaheruka bamuteye inda ukamengo igikorwa ciwe no kubandanya yitwara gushikaze yibaruke kandi ico dushaka twashaka gushimikira karuko kwerekana neza ko burya kwibaruka ni babiri nico gituma kubera iyo mico nyene iyo umukenyezi yashikanye yateye igise murazi gise kirababadura umukenyezi urabizi mu kuza kwibarutse n'iwacu bibarutse umugabo ngo wabyaye uragakira kandi ibyo bijanye n'imico
kubera iyo mico none ikomeye cyane hari icyizere abakenyezi bogira cy'uko abagabo bagenda bategera akamaro ko kubaherekeza canke imico n'ikintu ubona kumbura gikomeye cyane gishobora kuzoba intambanyi ku magara y'abakenyezi
oya imico uko tugenda dutera imbere mu majambere niko tugenda turafata n'izindi ntumbero ubu unye urabizi ko kera hariho imirimo imwe imwe yari ijerwa abakenyezi mbere ugasanga n'ingene turera abana tubarera turera abahungu ntiturera abahungu cyo kimwe n'abakobwa ariko uko tugeze ubu unye intambwe iri kiraboneka ibintu biriko birahinduka kuko tukabona yuko ibi bintu bizohinduka na cyane cyane ko tubona yuko kuri iki kibazo cy'uyu munsi cyerekeye irondoka turabona yuko abagabo nibyo uruhara rwabo ntiruraja ku rugero twifuza ariko turabona yuko hariho abagabo baherekeza abakenyezi babo bakabafasha mu dukogwa iyo bibarutse bakabarika reka mbere bakabafasha no kujyana umwana ku rucanco ariko sibe nzizovuga ngo turi ku rugero runini cyane ariko biraca biraza ntavuka rimwe ngo yuzure ingobyi
nk'uko bivuze intumbero irahari ibintu bisa n'ibigenda birahinduka buke buke haribonekeza abagabo bamwe bamwe batangiye kuza baraherekeza abakenyezi twovuga yuko kumbura abo batangiye kuza baragenda n'abariko barapfa kugenda canke n'abatangiye gutegera neza na neza akamaro kabyo canke nuko kukumva ko kamo baterwa bagaca bapfa kugenda
oya sukubera bumvise akamo no kubitegera neza ubu biraboneka neza yuko ubuzima bumaze kuboneka ko ari ubwa babiri biraboneka yuko umugabo w'umurundi ahari bidanye na cyane cyane nuko abantu bagenda baraja mu ishure ubu urabona ntitukiri mu kantu k'izinga twisangije unye isi yose turabona ibihaba nico gituma bijya birafasha abantu kugira ngo buguruke bategere neza yuko atari igikorwa c'agahato bumva neza ko ari urugo rutegerezwa gukora ibyo rutegerezwa gukora nk'urugo atari rumwe twabitereranye umukenyezi
ku bavuga yuko n'ubutunzi bw'umuryango bushobora kuhahonera iyo umukenyezi yigwanye ko ku bijyanye n'amagara yiwe bobo biba byatewe n'iki ubutunzi bugiramirwa gute bw'umuryango
reka duhere ku mugani w'ikirundi mu kirundi tuvuga yuko umuhusha atunga ahusha umugore umugore rero ni inkingi y'ubutunzi mu muryango icyo ni cya mbere icya kabiri tugiye kuri iki kibazo cyane cyane ni uko umukenyezi nibyo ararangura ibanga ryiwe nk'umukenyezi agakora udukorwa tw'imuhira nicyo gituma n'abagabo bategereza kubafasha na cyane cyane nko muri iki gihe cy'ukwibungenga hoho umukenyezi aba akeneye no kuruhuka kugira ngo imbanyi umwana ari mu nda akure neza azavukane amagara meza kuri iki kibazo rero cy'ubutunzi mu gihe umukenyezi umugabo ayimutanye byose agira umuruho w'ibikorwa byo mu nzu akagira umuruho wo kudakurondera kwa muganga gupimisha iyo mbanyi kwisuzumisha uwo mwanya ugatakara byongeye amagara yiwe nahasinzikaye urumva yuko karahara mu rugo iyo ari urugo ni babiri urumva yuko yari babiri bashize nguvu hamwe birumvikana ko ubutunzi bwiyongera
kandi niyo agwaye bagategerezwa kumuvuza ni ikindi kibazo mu bijanye n'ubutunzi
ikibazo gihambaye cyane rwose
Hari abakenyezi ikindi kibazo abakenyezi bibungenze bidogera amavuriro atabakira canke abagora cyane kubera baba batajanye n'ububakanye ibyo akenshi abaganira n'ijwi rya Amerika bavuga ko bitumwa nuko babahagarara ku mirongo amasaha menshi cyane bagashigwa inyuma y'imirongo ivyo muba muvyumva ho kugwa iki kugira ngo aba baba badafise ababaherekeza nabo nyene boroherwe
oya nibaza ko ivyo bintu bitoba bifise ifatiro rwose naho kumbure mu kirundi baca umugani yuko atawo buri sato umwongota buri sato ibidahizwe aha mu Burundi nkuko tubunye no kubwira ubu nta mukenyezi numwe ashobora kugenda ibirometero birenga bitandatu araronka ivuriro ni hake cyane amavuriro yaragwidwe kuburyo umukenyezi agiye kwivuriro atagenda urugendo rurerure ico ni cambere ica kabiri nuko atamuntu numwe ashobora kugenda gusuzumisha imbanyi ngo bamusubize inyuma cane cane ko mwitunganywa ry'ubushikiranganje bwo kubungabunga amagara y'abantu no kugwanya sida twarashizeho uburyo bwuko umukenyezi yibungenze canke uwundi ibyo twashize kugira ngo dutange uburusho ingene bakira abantu byumvikana ko atawe wosubize inyuma ariko umwidogo kumbure birashobora kuva ku mukuru umwe n'uwundi umukenyezi agiye kwa muganga impanuro bagenda bamutekereye yijanye baramubwiye bati ni byiza ko ni wagaruka wogarukana n'uwo mwubakanye kumvo nyamukuru zibiri imvo ya mbere iyo bagiye kwisuzumisha imbanyi bakagenda bajanye barongera hamwe impanuro zerekeye irondoka rijanye n'amagara meza ica kabiri bakabapima kugira ngo barabe uko amagara yabo ameze bakamenya ingene bifata mu gihe basanze hari ingorane zoba zashikiye amagara yabo urumva ako n'akamaro kanini nico gituma abajejwe amagara y'abantu bari mu mavuriro iyo bari hose bafise iyo ntumbero yugusaba si itegeko ntibabwira ngo ntuzugaruke mutazananye turazi ko hari abagabo bigaba batagenda ariko bagenda babahaye impanuro bati ni wagaruka rero byo bavyiza muzananye n'uwo mwubakanye nuko bigenda rero nta muntu basubize inyuma ngo nuko batajanye n'uwo bubakanye
Radio Ijwi rya Amerika isamiraniro Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ku kibazo cy'uyu munsi turifuza cyane cyane rwose yuko abakenyezi abigeme bohamagara bagashikiriza ibibazo n'ivyumviro kuko babibona kuri iki kibazo cy'abagabo badakunze kubaherekeza ku mavuriro kwipimisha nkuko umushinganahe Pamphile Bukuru ariko arabisigura akadusigurira n'akamaro kavyo kibazo cya nyuma mbere yuko tuja ku murongo wa telefone ngo twakire ibibazo n'ivyumviro by'abanywanyi bishwe rya Amerika bimwe mu byo umukenyezi yokora kugira ngo ashishikarize afashe umugabo we gutegera yuko hari akamaro kuko yo muherekeza ni nk'ibihe cyane yo muhanura ate
ubwa mbere urugo ni babiri duhimiriza yuko mu rugo haba ikiganiro ubusi bya ntitukiri muri ca gihe ca kera umukenyezi yari umuzezwa nzu gusa mu kiganiro rero co mu rugo n'iki kiganiro cerekeye kurondoka cojamwo byonafasha kugira ngo niwe by'umurindi w'ukubyara intahekana ugabanuke ndabahakayaro rero mu cigwa giheruka gukorwa cerekeye amagara y'abantu umurundikazi w'umurundikazi umukenyezi w'umurundikazi yibaruka muri rusangi abana begereye kuri batandatu byumvikana yuko tugifise umurindi munini ariko mu gihe bodi nama urugo ni babiri niki kibazo kirondoka bakakiganira byofasha cyane kuko dusubiye inyuma kuri ya mico umenga umugabo niwe afata ingingo zose zerekeye ibyo na n'ibyerekeye irondoka hakaba rero n'abakenyezi batoroka bakagenda kwabo bakaja kurondera uburyo bwo kwa muganga abagabo batabizi ahandi naho bikaba nabibi iyo basanze bafite ingorane y'amagara yabo ugasanga barafata n'imiti binyegede kuko batinya ingaruka mbi hari abagabo bamwe bamwe baca babirukana baca babahari ivomo urazi iyo hadutse ingorane mu rugo harabatanatana ku mwikomo ibyo rero tugasaba rero yuko mu miryango abantu boganira ikindi naco nuko haba bajejwe intwaro iyo bagiye kuragana muri eta civile murarya amategeko babasomera naho ne bagashimika babumvisha yuko umukenyezi mu rugo ari afise ijambo ry'umukenyezi ni ikintu gikwiye gushimikirwa ko cyane kuko yego nivyo bararonse ijambo uburabona bari mu nzego zitandukanye ariko rero kuja mu nzego ntibikwiye byonyene harabo usanga bari mu nzego mugabo usanga ya miti gumi dukwirikira ikiganiro rero cyo mu rugo ni ikintu gihambaye tugasaba rero nuko n'abajejwe intwaro abo bajejwe amagara y'abantu nabone bofasha kugira ngo tuje turerekana yuko dukwiye kuja turava mu bintu bimwe bimwe hariho byiza twogumya ariko hariho n'ibindi tutegereza kuja turahindura kuko tuja turatera imbere
Ego murakoze cyane uyu turi kumwe n'umushinga ntahe Pamphile Bukuru mu biro by'ubushikiranganje bijejwe amagara y'abantu akabajejwe kwigisha no kujijura abanyagihugu kugira inyifato nziza kugira bagire amagara meza ni mu kiganiro muri isanga cerekeye ubuzima bw'abakenyezi abigeme kuri uno munsi wa gatanu muri kumwe na Oriane Tangishaka reka tuje ku murongo wa telefone duhakaryo n'abanywanyi bishwe rya Amerika nabo bagira icyo baterere duhere kuitwa Christiane amahoro neza
amahoro neza Oriane
urahura komeye
ego na mahoro
turashinje kukamu witabiriye ko kugira ngo bakenyezi abigeme bashikirize icyumviro duga kwijambo
ego jewe narishaka guterera nashaka ntange icyumviro nagomba mbwire abashinga ntahe yuko boza barafata neza abakenyezi babo kuko umukenyezi ni kirumara mu rugo umukenyezi niwe araba twose mu rugo rero boza barabafata mu mugongo ubu agwaye akamuherekeza kwa muganga ndetse no kurera abana bakaza barabyitaho bakabafasha kuko umukenyezi iyo atahari mu rugo urabona ko hari ikintu kinini kiba kibuze
Christine none nk'umukenyezi sinzi ko wubatse cyangwa ko ufise abana iyo birumvikana yuko abakenyezi bidogera uko abagabo babo batabaherekeza urakeka ko umukenyezi yamusabye umugabo wewe ntiyemere biramubabaza cyane cyane abona ati nta kundi yanse kuri wewe ubona umukenyezi abyakira gute akenshi
biramubabaza cyane rwose nyine kubera abakeneye ko amuherekeza akamufata mu mugongo nyine ndetse niyo yogenda agiye kwa muganga arenze abe ari hafi yiwe bizoreka kumubabaza ego
urakoze cyane rwose Christiane
urakoze namu
ego tubandanye ku murongo twakire na Gilbert kibazo cyangwa cyumviro iki kibazo wo kibona gutega Gilbert
akabazo kanishaka kumubaza umutumire urabona hagiye usanga umugore afise umugabo akunda kuvorerwa anywa inzoga nyinshi ageze aramukoma amubwiye ngo bajyane kwa muganga kacye yadukamo kubita kacye usanga umugore aratinya umugabo n'umugore nk'uwo afite umugabo akunda kuborerwa akunda kumukubita ibyo ari bishishamo niyahe kugira ngo amwumvishe ko bategereza kujyana kwa muganga cyakabiri ni nk'inkerera urabona abantu babagabo tubafite ibintu byinshi dukora kuronderera rafi w'abana kuronderera rafi umugore kacye usanga kwa muganga hari abantu benshi bitegereza gutonda agateba nicyo gituma rero usanga umugabo atemera ko bajyana kwa muganga
none ikindi none umugabo yokora kugira ngo amufashe kumbure ko ataba yaronse akanya ko kujya kwa muganga n'ikihe yokora kugira ngo amufashe mu magara yiwe kuko nkuko umushinga ntaye gukuru yavuze ntiyo bimuterera wenyine ibijyanye n'amagara
cyokora nuko ari muhira yo mwita akamuhama hafi nacyo yisinga marigara igihe amaze kugwara n'ukuntu kuvuga yo kutumwama hafi ukamuha akakemera yego
urakoze cyane gose Gilbert kuciyumviro n'ikibazo cyawe mushinga nahe mushinga nahe bukuru pamfire bambyiye ku murongo umuhinga bw'ivyima yuko mu murongo wacitse gato ariko bakongera bakakugarura sinzi ko
nagarutse
iciyumviro cha Christiane yashigikiye icyo ciyumviro cuko umugabo yoherekeza mu mukenyezi wiwe na Gilbert kibazo ciwe ndakeka mwacumvise
ego icha Christian urumba ko yashigikiye ariko nagira ngo ari kucarire beri jiribeya yagarutse ku kibazo cerekesha cyane ibi byuko kijaje no gusinzikaza umukenyezi ibi navyo ni bibi cyane ibi inye nibyo dutegereza gutuza nta ntawo darashima gose ko abagabo bakwiye kuboregwa kugira ngo bahohotera abakenyezi babo nibyo hariho ingo zibaye huko ibyo nabyo tubishira mu mugwi w'abantu basinzikaza agateka k'abakenyezi ibyo nabyo ni ibintu bibi cyane bikwiye kugwanywa mbere no guhanwa bigahanwa kuko umukenyezi si gitungwa ni gitungwa ntibakibabaza ngetse umuntu atanga ubuzima ibyo ni bitegereza kuja mu nyigisho rundu kugira ngo abantu bagire ubuntu mu ngo bareke guturubika abakenyezi na cyane cyane ko bafise agateka kabo icyo nicyo kumenya kandi abantu bakakimenya bakakimenyera abantu bene abo bakwiye ahubwo guharirwa ivomo abantu bakabafatira n'ingingo ngira ngo benshi bigenza gutyo kubera kenshi haracari ya mico bavuga ngo niko zubakwa akaza umugabo agasindikaza ubuzima bw'umukenyezi kuko avuye gusesa kuri itunga ry'umuryango aje yaborewe canke avuye mu bindi ibyo navyo turazi ko birahari ko ni ibintu atawoshigikira ibintu byo kunegura byo kugaya cyane rwose ndashimiye Gilbert ko avuza yuko abakenyezi ariyo bari muhira ruko wama hafi ntibaje kumarigara ariko ibi byo kuvuga yuko umugabo ari waje kuronderera abana siwe wenyine urugo ni babiri muribuka mu myaka yahera cyarazira kikazirizwa yuko umukenyezi aja mu kazi ka leta akagumareza abana canke ngo ntadandaze ibyo navyo twarabirenganye urugo bateza kururonderera ari bose hanyuma ikindi dutegereza kumenya nuko muri iki kibazo cyane cyane kijyanye n'irondoka tugaruke hahandi nyene ni byiza cyane yuko umugabo aherekeza umukenyezi wiwe kugira ngo bakwirikirane ubuzima bategure umuzo w'umwana bagiye kwibaruka uwo mwana kugira ngo baze bamwibaruke afise amagara meza nabone bafise amagara meza kandi bakamenya n'ingene bifata kugira ngo ntibabyarire abana bibarabara ntibabyara abana badashobora kurera babyara abana bonyine bumvikanye baronse impanuro hari habadushobora kuronka impanuro zo kwa muganga bagakoresha uburyo kwa muganga canke ndaho bakigira inama bo nyene ibyo niko tugaruka hahandi urugo ko ari babiri ko bategezwa kugira ikiganiro mu rugo ikintu gihambaye cyane
Egon. Urakoze cyane. Reka tuje ku murongo twakire n'undi munywanyi w'ishuri rya Amerika, Elise. Amahoro neza Elise.
Mahoro Leane, mwiriwe neza.
Urahura komeye.
Ego, ndaramukije mutumire.
Ndabaramukije.
Ego. Ego, je kuri cyo kintu narefe ikintu nagomba guterera ko ego igituma jewe mbona abakenyezi kenshi badaherekezwa n'abashingantahe babo iyo bagiye nko ku ivuriro canke ku bitaro mbona umenga biravana n'uku kuntu mu Burundi cyangwa mu Rwanda urabona yuko burya ibihugu bisa nk'uko duhuje imico bivana n'uku kuntu ubona umugabo umwe usanga afise abagore batatu babiri je ndabona umenga bivana n'icyo kuko umugabo afite abagore babiri sinumva neza yuko umugore we yogira ikibazo uno munsi akamuherekeza ibyo wa wundi wa kabiri yongera kugira ikibazo hanyuma akongera akamuherekeza ndazi yuko aca yumva yuko yofatwa n'isoni kwa muganga babonye aherekeje uwundi bo mubaza ibibazo byinshi ego je mbona umenga ingingo leta yafashe yuko abantu bokwandikwa niyo ngingo ya ruhasha ndazi yuko nibamara abagabo gutahura yuko bakwiye kubana n'umugore umwe iyo nyifatizo hinduka kuko nta kundi bazobigira kubera bazaba bemanga umugore umwe nyine bazomuherekeza ego gusa narifise ikindi kibazo ku bijyanye n'iby'ubuzima nyine nk'uko higanira icyo bizanye n'iby'ubuzima bw'abakenyezi narifise ikibazo mu minsi iheze harabonetse uburyo bushasha bwo kuyipima umugera mu gihugu cy'u Rwanda ubwo buryo urabona burya iyi nzu y'umubanyi novuga ati iyihiye n'iyiwawe utagiye kuzimya nayo bifashwe ubwo buryo jewe nabonye umenga batarabye neza umenga bazoba bashize imbere ahubwo ingene umugera wobasha kugwira kuko sinzi ubwo buryo bisaba yuko abanyagihugu babanza kwigishwa bakamenya kuko uno munsi nimba nasuwe n'umukobwa bikaba ngombwa yuko turangura amabanga y'abubatse turashobora kuzosha tukoresha ubwo buryo ati twizerane oroke tukajya twibagira yuko umugera uza kuboneka heza amezi atatu urumva tuzobona ati ntitugwaye ariko umugero utari bwageraho utogwa cyo usanga turanduzanije bwa buryo bavuga ati ngo bashaka kurwanya umugera uca usanga umenga bashatse kuworora n'ubuga neza yuko hamwe mu Burundi icyo gipimo cyo hashika uraba neza bakabanza kwigisha abantu yuko umugera udatoregwaho ni mu gihe bumaze amezi atatu nibaza cyofasha cyane kuri icyo gikorwa
Elize wo banza ugasobanura neza ku batabizi ubwo buryo bwaje mu Rwanda ukabibutsa cyangwa ukabasobanurira bumeze gute ubwo buryo bwo kwikingira indwara ya sida cyane n'ubuhe buryo
ego hari uburyo icyo gihe bari batumiriye n'umuntu meza avugira ubushikiranganje bw'abagore abantu mu Rwanda hari uburyo bwaje yuko umunyarwanda wese abikeneye ashobora kwipimira umugera ahashaka ahari hose n'uburyo novuga yuko bukoresha n'akantu gapima umugera binyarutse mu mwanya mutoya kakakwereka yuko wamaze kwandura umugera cyanke utarawandura ariko rero mu bijyanye n'ubuzima naho tukaba tuzi yuko umugera kugira uboneke ni mu gihe igihe wanduye bisaba yuko ubumaze amezi atatu niho ushobora kuba woboneka mu maraso rero ubwo buryo hamwe bwoza mu Burundi novuga neza igituma buzoba buje kongereza umugera ni mu gihe ushobora kugura ako kantu ugomba wipime kugira wemeze nk'umuntu mwaba muri kumwe mugomba kurangura amabanga yabubatse kubera amaze kubona yuko kakweretse yuko ukomeye ntiyotinya kukwiha umubiri wiwe ariko kubera tuzi yuko umugera nawe uboneka heza amezi atatu ushobora kuba wari wawanduye aheze nk'indwi imwe cyangwa iminsi ibiri cyangwa ukwezi ako kantu rero kataca kakwereka yuko ukomeye kandi ugwaye muri uko muri ubwo bugero kacusanga umugero bandanye ugenda ugwira akoga bantu
ego urakoze cyane gusigura ico kibazo Elise
ego murako
bavuze bijanye namagara y'umuryango urakoze cyane reka duha karyo umushinga nawe gukuru akwishira byo kutuja kumutimire akurikira duhereye ku kibazo cha Elise umushinga nahe cerekeye aho kimwe mu bituma abagabo batagenda nuko baba bafite abagore benshi ivyo byo bari byo mubibona gute nubwo batagize amasoni ko kubaronka bose ari benshi mugaba akagira amasoni kugira kubavuza
ica mbere haba mu Burundi cyangwa mu Rwanda ibyo amateka n'amategeko dugendera ko yemeza ko umugabo ateza kugira umugore umwe ngira ngo yavuze abandi bashiruhande ariko amategeko aratomora neza mu gitabo kigenga ingo n'abantu mu Burundi umugabo ateza kugira umukenyezi umwe ari nacyo gituma mbere ngira ngo ngaha mu Burundi yavuze rya sekereza ariko riraba yuko aba ingo zibana zidaciye mu mategeko bose boda kwiyandikisha muri leta kugira ngo bagire ubugeni maze tugabanye ibyo by'izo ngorane kuko n'ivyo biri muri izo ngorane zija ziraduka mu gihe abantu babana bidaciye mu mategeko mu Burundi rero urugo ni ukuvuga umugabo n'umugore banditswe biciye mu mategeko abo benshi ngira ngo ni babandi baca iruhande abo nabo biriko biragwanywa kandi n'ingingo ruhaca ziriko zirafatwa ngaha mu Burundi icyo ni kimwe ica kabiri ngaruke kuri ubwo buryo ariko aravuga bwo kwipima umugera bwihuta ko bwari ubwo tuma bugwiza umugera niba adako atari ibyo muti kubera iki tugenda turatera imbere ingene ubuhinga buja buraza ibyo bipimo naha birahari mu Burundi no kuvuga yuko ubunye mu migambi mpuzamakungu dusangiye n'amakungu hariho wa mugambi wo mu 2020 aho twoshikana 90 inshuro zitatu no kuvuga 90 kwijana ya mbere aha abantu bose bazoba bazi bazoba bipimishije umugera wa sida 90 kwijana muri abo bakaba muri abo bipimishije 90 kwijana bakaba bari ku miti ipfupfa haza 90 kwijana ya gatatu nuko tuzoshikira iryo hangiro muri abo 90 kwijana yabo bafise umugera utakiboneka mu maraso no kuvuga iyo abantu bamaze kugira umugera utaboneka mu maraso bita mu gifaransa charge virale indetectable ntibaba bacanduza naho rero ibyo bipimo biriko biraza kugira ngo abantu ubwa mbere nibyo ibyo yavuze umuntu mu kwipimisha barabanza bakabonana n'ababijejwe bakamusigurira ibyo niko twatanguye bakamutegura ubwa mbere urabona byari biteye ubwoba nta miti yo gupfupfaza yari ihari ariko ubu unye iyo umuntu yipimisha akabimenya hakiri kare agakurikira impanuro za muganga arabaho akabandanya ubuzima aronse imiti yo gupfupfaza byongeye n'abakenyezi bibungenze baraja ku mugambi w'ukinga ubwandu bwa sida mu mbanyi kibondo kiri mu mbanyi maze abana bakavuka ari bazima ta bwandu bwa sida bafise izo mpungengerera fise nibaza ko umaze kugatora ako kantu ngo yipimishe niyaba gatoye ngo yipimishe kugira ngo acagire imibonano nk'ubuzabitsina uyo o ndaratahura utahuye neza no kugira ngo amenye ingene amagara yiwe ameze so kugira ngo acarangure imibonano nk'ubuzabitsina twigisha ko umuntu muhuye
ndakeka telefone umushinga nahe bukuru pamfirimo ubushikiranganje bujejwe amagara y'abantu mu Burundi ucitse turagerageza kumugarura ku murongo reka twakire undi munywanyi abe abajije ikibazo Jean ku murongo uratwumva allo Jean Jean katwakire niyo mukiza Jean ngirabira mugoye nawe nyene Jean lekatwakire niyo mukiza wirewe neza niyo mukiza
mwirewe neza
urahura komeye
ego turakomeye
ikibazo wumvise ko tuko turaganira kubijanye n'abakenyezi bidoga yuko abagabo babo batabaherekeza kwipimisha kwa muganga cyane cyane iyo bibungenze baba bakeneye umuntu abari kumwe nabo ukibona gute ikibazo cyane cyumviro
yewe rero ko mbibona ahanini ikibete hano uko imiryango bitumvikana hanyuma rero ugasanga mu miryango afite amakimbirane yuko wenda abana afitanye atari ababo hagati yabo no ya uwo mudamu yagira inda umugabo akaba yamuyorera ko bajya kwipimisha kwa muganga ikindi nanone ni uko usanga nko kwa muganga barababujije ngo byara abana benshi noneho umugore yamara gutwita inda noneho umugabo ugasanga agize isoni zo gusubira kwa muganga kugira ngo babashe kwipimisha rero njyewe ni uko mbibona murakoze
cyane niyo mukiza ndabwiwe ko mushinga nahe bukuru ari ku murongo mushinga nahe bukuru sinzi kumbure wo bandanya kucyumvira wari ufise hama tukabandanya tukishura ibindi bibazo
urakoze nagira mbananye mbwira Elize ibi byuko ako ubwo buryo bwo kwipimisha byihuta bwo kwipima ubwo nyene ugacurangura amabanga mpuza bitsina utikingiye nukwiyibagira kuko wowese mutizera cyo wowese muhuye nawe ndi woca muhuze ibitsina uko nyene mutikingiye duhanura ko abantu bikingira uburyo bwihuta rero nuko abantu bo bitegera nukugira ngo ntibuje kugira ngo dufashe abantu bashurashure buje kugira ngo abantu bamenye ingene amagara yabo yifashe na cyane cyane kubu mu mavuriro yose upimwe agasanga agenda numugera baca bamuha umutupfupfazi ubwo nyene ubu niko bimeze nukugira ngo aba bantu rero tugerageza kuzoshikira amahangiro yo mu 2030 umugera wa sida waravuye mu bantu
murakoze cyane hama niyo mukiza nawe yavuze ko akenshi abagabo tugarutse kuri cya kibazo c'abakenyezi bataronka babaherekeza atabagabo ubu imiryango ibitumvikana hari ibibazo mu muryango niho usanga kenshi abagabo badashima guherekeza abo bakenyezi icya kabiri akavuga ati kubyara abana benshi biratuma umugabo agira isoni kwa ma yasubiriye kwa muganga mubyumva gute
tugaruka hahandi urugo rutumvikana niho batarerana umukenyezi ngo genda akimenya ico ni cha kibazo cuko mu miryango tutegerezwa abantu hatezwa kuba umwumvikano ni naho n'abana bakura bameze neza bafite amagara meza mu mutwe iyo babona ababyeyi babo bumvikana ico ni kibazo abantu bategerezwa kuja barategera yuko imico yatuziritse ko dutegerezwa gushinga icumu tukabibikoko mu rugo bikagabanuka buhoro buhoro hanyuma ni byiza rero yuko umukenyezi yoherekezwa n'umugabo wiwe kugira ngo bagende nibyo byo kubyara benshi bigaruka hahandi kuko umugabo araza yiviriyeyo agashika ahindukiza umugore gusa batavuganye ibyerekeye ibibazo bibarava byerekeye irondoka ngira ngo murumva ico nshatse kuvuga hanyuma umukenyezi yatwara inda umugabo ngo urimenya nk'uko umengo siwe yayimuteye naho bihagaze urumva rero dutegerezwa ko nibi byuko kugira isoni z'uko iyo agiye kwa muganga agaherekeza umukenyezi bakaronka impanuro birashobora kugabanya umurindi wo kubyara benshi kuko bashobora kuharongera impanuro bakabaharongera n'uburyo bubafasha kugira ngo batandukanye imbyara babyara abo bifuje gutyo amagara yabo atera imbere bashobore kwiteza imbere kuko umukenyezi natabyara ntahekana azogira amagara meza afasha umugabo mu rugo utunga ry'umuryango ryiyongere itunga ry'igihugu naryo ribone kwiyongera. Ego
murakoze cyane gose radio ijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Twari twagerageje no kuvugana n'andi mashyamwe y'abakenyezi ku kuntu baboneka ikibazo cy'abakenyezi mushirahamwe CAFOB ijejwe kwitaho ibibazo by'abakenyezi nabo nyene babibona uko nyene yuko ari hariho akamaro gakomeye cyane ku kugira ngo umugabo aherekeze umugore wiwe ku mavuriro. Nabo nyene turagerageza kubongera ku murongo bagira icyo baterereye kumbure batange n'impanuro nico kogwa kugira ngo iki kibazo gikemuke abakenyezi bagira amagara meza n'umuryango ushobore kuharonkera amagara meza muri rusange. Radishwe rya Amerika isamiranire Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Muri isanga
kuri telefone kandi dufite Eugenie. Eugenie uraho neza?
Ndakubumbye.
Nuko hari kibazo ufitiye umunyamategeko?
Nashaka.
Yego.
Ndashaka mundu ngikirije ko ndumurange.
Hano turi kuri radio ijwi rya Amerika. Turi gukora ibiganiro ntabwo dushobora gutanga amafaranga ntabwo aricyo dushinzwe. Kwizwi rya Amerika.
Icyo nsaba ni uko byibuze mwavuganira abagabo kuko abagabo nimutabavuganira bamwe muzajyamo basanga mu buriri barahezemo bazira imihini y'abagore.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye.
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 n'ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Radio ijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga mu Burundi no mu Rwanda abakenyezi batari bake bidogera bavuga yuko bataherekezwa mu gihe bagiye kwipimisha kwa muganga cyane cyane igihe bibungenze hamwe n'igihe bagiye mu nyigisho zerekeye kubyara ku rugero. Tukaba twatumiye umushinga ntaye Pamphile Bukuru mu bushikiranganje bujijwe amagara y'abantu akaba ajijwe kwigisha no kujijura abanyagihugu kugira inyifato nziza kugira bagira amagara meza. Twatumiye kandi n'umufasoni Esperance Nijembazi umuyobozi w'urunani rw'amashyirahamwe haranira neza y'abakenyezi CAFOB mu Burundi agire icyo ashikirije nawe nyine kuri iki kibazo. Ndabwiye ko bamwongeye ku murongo wa telefone. Umufasoni Esperance ndabaramukije ndabaha ikaze mu kiganiro muri isanga.
Ndabaramukije neza Oriane.
Muraho murakomeye.
Yego turakomeye namwe muraho.
Turaho turashima murakoze cyane gufata akanya ko kuza mu kiganiro muri isanga nubwo telefone zari zatugoye gato. Kuri iki kibazo muraharanira neza y'abakenyezi yego koko murabona yuko ari ikintu gikenewe cyane. Mwo tubwira uko mubibona mwebwe icyo mubona gituma cyane cyane abagabo badaherekeza abagabo abagore babo. Twabuze ko hariho bijyanye n'imico bijyanye no kutaronka umwanya n'ibindi byinshi. Nk'ishyirahamwe ry'ibiri hari n'izindi neza y'abakenyezi mwe mubibona gute?
Kananje nuko ndabibona ego harimo ibyo by'imico nk'uko bagiye barabivuga ibyo byo kubura umwanya kandi ahanini ngira ngo abashinga ntahe ngira ngo nuko badatahura ineza yabyo ibyo ngira ngo biri mu bituma ngira ngo batijukira cyane kuza baraherekeza abakenyezi babo mu gihe bibungenze bagiye kwimisha kwa muganga kibure bagiye ngira ngo kuronsa inyigisho kugira ngo bashobore gutandukanya ibyaro. Ahanini rero ngira ngo hariho no kutamenya ngo bakabona bati vyaba abagore nyene n'ivy'abagore kandi tuzi yuko umushinga ntahe mu rugo kuri ico kintu aragifite mu ruhara runini ko musanzwe muzi yuko na kare abubakanye hajya bagiye kwandikwa hari ibyo bemera uko baba bagiye kubatana bakundana rwose baremera byinshi ko bazokundana ari mu mahirwe cyangwa mu magogwa ninacyo bituma rero umushinga ntahe kuri ubwo bw'urukundo rero tozaherekeje umukenyezi wiwe kandi birafasha cyane kuko bituma n'uyo mwana umukenyezi we yihungenze hacajemo n'ibintu by'urukundo kandi nk'uko birango musanzwe mubi kugihe umukenyezi agiye gupimisha imbanyi aronka inyigisho zitari nke kubera yuko n'umushinga ntahe wiwe acabyumviraho kuko muri ubwo barababwira yuko utereke ingene umukenyezi wo kwifata ingene yofungura ingene yomererwa neza mu muryango aho rero umugabo ategeza kubimenya kugira ngo abishyire mu ngiro umukenyezi mu gihe w'ingenzi agume amerewe neza aze yibaruke atekanye atangora n'imbanyi aze yibaruke atangora n'izibaye.
Murakoze cyane rwose. Ngarutse ku mushinga ntahe bukuru, ndongera ngaruke kuri mwebwe ku kibazo kuri icyo kibazo nyene. Mushinga ntahe bukuru, hari inyigisho mu bushikiranganji zigamije gufasha umugabo kugira ngo ategere ibibazo nk'ibi muba mutanga mu bushikiranganji?
Mu bushikiranganji sibwo bwonyene bufize iki kibazo, kuko ni kibazo gishamikiye kure nk'uko mubyumvise. Hariho uruhara n'ibyo bw'ubushikiranganji, ariko kugira ngo dufashanye mu kwigisha kugira ngo tujijure abubakanye kugira ngo bafate ingendo y'ukujyana kwipimisha kwa muganga gupimisha imbanyi, bifise abafisemo uruhara ni benshi. Hariho ngabo bamashyirahamwe nk'uyu CAFOB muramwumva, mboneyeho n'akanya ko kumuramutsa. Amashyirahamwe ajejwe agateka k'abakenyezi, hariho ubushikiranganji butandukanye bwo gushyigikirana, hariho ubushikiranganji bw'intwara yo hagati mu gihugu na cyane cyane nk'aha abantu mu kibano, kugira ngo turabe mu mibano koko ko abantu batabana mu nyamwasa nka kumwe babivuga, nk'uko umengo birarekuwe k'umugabo asinze ikaziriza ubuzima umukenyezi, ibyo bikaba mu nyigisho za minsi yose. Hanyuma ikindi no mu gihugu hariho inyigisho zo gukundisha igihugu, dushobora kutangurira kudahera mu miryango kugira ngo abantu bakurane uwo mutima wo gukunda igihugu, kandi dushobora gukunda igihugu mu gihe uba utabana neza n'abandi n'uwo mwubakanye cyane cyane.
Birumvikana. Murakoze cyane. Namwe Madame Esperance, ni nkihe nyigisho hari inyigisho mutanga zihamagarira abagabo kuza kumviriza kugira ngo bashobore gutegera ibibazo nk'ibi byo guherekeza umukenyezi kwa muganga, muzitunganya mute nk'izo nyigisho?
Ego aho kuri cyo kibazo ashaka kuvuga yuko ahanini muri ibi bihe haraheze imyaka bashaka itari mike kugira ngo amashyirahamwe mbere n'igihugu ashaka n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu n'amashyirahamwe atandukanye eka mbere n'amashyirahamwe mpuzamakungu amwamwe amaze kubona yuko burya icyo kibazo gitoraga umukenyezi wenyine. Baravuga bati kugira ngo umukenyezi n'ukuri ashobore kumererwa neza ku byerekeye iby'imbanyi yiwe, hibure ashobore kujya gukurikirana inyigisho gupfutara ku rugero aheze imbere yemere na burya buryo bwo gutandukanya ibyaro, yuko umugabo umushinga ntahe atabigiyemwo biragoye kuronka inyishu ibereye, biragoye ko hoba icyo bita maresulta. No kugira ngo umushinga ntahe rero ni umuntu kugira ngo abifisemwo uruhara runini rwose, kuko urabitwa ari basanzwe ari umutwe w'umuryango. Kugira ngo umukenyezi yogenda kuronderwa uburyo bwo kubyara ku rugero cyangwa gukurikirana inyigisho umugabo wiwe atabizi akagenda yinyegeje, urabona biza gutera ingorane mu rugo. Iracyo gituma rero bategereza kubyumvikanamwo umushinga ntaha akamushigikira mu gihe avuze ati uno munsi ndafise rande vyo kuja kwa muganga akabimenyesha hakiri kare, bakagenda bajanye agaheza agakurikira inyigisho akazaramwihuta ariko hageze mbere n'isanga ryo kuja gupimisha imbanyi ari utwo tuntu bamusabye ko bazamufungurira akabimufashamwo akaturondera niwashaka. Ibyo byose rero tubwira tuti hariho inyigisho zatanguye ziza zirahabwa, ninacyo gituma atanarimwe habaye inyigisho zizanye n'ibyo byirondokaje n'amagara meza bishobora kuba atabashinga ntahe barimo kuko basanze yuko ari cyo bo kwitarezele mankle cyangwa kumujyango habe donc habe neza y'umujyango bamagara neza mu mujyango byose bitangurira onivo ya famiye.
Murakoze cyane gose. Reka duhe abandi banywanyi biragijwe ijya Amerika ijambo nabo nyene. Tubandanyize kuri Jean ku murongo. Jean urahora komeye
ndaho.
Kibazo cyane cyumviye
kalese yumvira. Yes, ndiko ndatangura kubya batangure kuva mbere yo kuvuga ngo gufatanya mu rugo. Yego ni biza kandi biza kandi bahe dumbuda mu kinyeje kwa muganga ni
Duzi ijwi Jean kugira tukumve neza.
Mugabo hari habandi byasanga bakenyezi mu rugo biri bavuze byo kwandika leta sivile. Sanga nk'umukenyezi kubera bamwandikishije asigara mu nzu ebana akabona yuko byose ari ibyiwe akata mu byatsi dukoresha akavuga ati n'abandi baraho kuko bitangira ko akarero jewe. Mubye ati polisi akasavuga ngo mbona abandi bo ngo ntibengo tuzari ngaho ngo abanaricyo ngo ntibari abo batumira bicaye. Umva rero jewe nabiransaye kari yari nteyano yanjye isimire cy'uwanjye sanumve yuko ari cyo bo udufasha munayiga n'abagabo turahohokerwa rimwe na rimwe.
Birumvikana Jean, none kuri wowe uvuze uti kuba kumbure mwariyandikishe bishobora gutuma umukinyizi ahindura inyifato bigatuma uwo mugabo atamuherekeza canke kuri wowe inyifato y'ukudashaka guherekeza umugabo tugarutse ku kibazo ubona ziva kuki zokemugwa gute hanyuma turaraba nk'ukuntu namwe ngo ufashwe nk'abagabo nk'uko uvuze.
Kese tubona umugabo adaherekeza umukinyizi we kwa muganga ari igihe bibana ubwaba bw'umugabo Amari kaba kugaba bw'umugore byose birasa. Umugore ashobora kumuhisha imyambaro inda yaba yatoye hanze cyangwa ibintu bisitere ashaka aho yabivuga akabibingira ubwo bakoresha kwa muganga rero baragwa mu bintu bakaje cyangwa ninda atari yaje mu rugo umukenyezi yijyanye wenyine akatinya kubwira umugabo we. Kenshi twama twabibonye ahantu heza uko gusa nyine
kuri wowe rero igitigiri kiyongera cy'abakenyezi baje kwa muganga badafite abagabo biba bituruka ku bibazo nk'ibi nk'ibyo uvuze.
Yego.
Urakoze cyane Jean.
Mufaso
ni Esperance ugira icyo ushikirije ku cyumviro cya Jean.
Icyo
cyumviro
cya Jean
ntabwo
ndagishyigikiye rwose kuko hajya igikuru mu muryango nuko abantu bayaga irango ize ariko aravuga ngira nize abantu bishiramwo mugabo ahanini ukunda gusanga abashinga ntahe atabifatira ko cyane agashira imbere ibi byo kubura umwanya cyanke ibi nabiriya mugabo ahanini yuko maze kubibona ubu muri iminsi abagabo baratangura kujya barabitahura naho atari benshi mugabo batangiye kujya barabitahura dufatiye cyane cyane nka hano mu bisagara. Hari nk'abakenyezi bagenda gupimisha imbanyi nkajya bagenda kora muri kiriya cuma cya ethnography ugasanga abashinga ntahe babo mbere baranabyifuje bakavuga bati reka ndagurekeje nze kuraba no mu gihugu hagati hamwe hamwe iyo baronse inyigisho bakababwira ati umunsi munaka urazoza uri kumwe n'umushinga ntahe wawe hari igihe bazanana na cyane cyane kubera icyo bakora baha inyigisho barababwira ibintu byinshi aba impanuro bijyanye n'ibyo kwikinisha n'umubwira wa sida kenshi bavuga bati kugira ngo ibyo nyigisho mwikinishe wenyine ni ngombwa yuko muzanana n'umushinga ntahe wawe kenshi bakunda guca bazanana kugira ngo bikinishe kuko abantu batanguye kunyugwa kanyugwa n'uko imbere yuko abantu bibaruka cyangwa umukenyezi amaze gusama ni byiza yuko imbere ya byose abanza kwipimisha umugera wa sida ahanini rero yuko uko ari babiri umugabo n'umugore bo mu rugo bipimisha kugira ngo bamenye uko umubiri wabo yifashe hanyuma bashobore kubakurikirana neza kwa muganga kandi ahanini ndabona yuko ibyo biriko biraza buhoro buhoro kuko bye n'ibyo nkoramwo ndakorera mu gihugu hagati urasanga yuko inyigisho z'abaneshakiyago nk'uko Pansiri yabivuze inyigisho z'abo kwa muganga bijya gitayidikasiyo pour la sante usanga bibabwira kandi abantu bariko barabitahura buhoro 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 mugabo ndabona ko biko biraza kandi n'ikintu n'ukuri gihambaye cyane umugabo ahaze muri ibyo cyaca hari ingorane kandi byo bituma n'ukuri mu rugo hacya haba urukundo n'uyo mwana avutse akaza nyene ameze neza kuko umushinga ntahe acaguma akurikinana umugabo wiwe ku munsi urabona n'ingere cyari imbere
ni navyo mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu murantunga mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu umushinga nahe ubufansire bukuru yabivuze kuri mwebwe namwe umushinga nahe ku iki kibazo co bakumbure nkuko Jean yabivuze kiva ku wewe gite bw'abakenyezi mu byumva gute
abagabo turakunda kwiyorohereza birashobora kuba kuwe gito bw'umwe cyangwa uwundi ariko cyane cyane iyo ni imvugo urabona impinga iracyari ndende kuri urugendo turimwo wumvise yuko naja yavuze ikintu ntashigikiye yuko ngo umukenyezi umwandikishije ngo acagara mu rugo urumva ko tugifise urugendo rw'inyigisho rutari ruto oya nuko ikiciyumvira ubwa mbere nagira ashigikire uyu mupfasoni nije mbazi ibyo avuze n'ibintu bitomoye nanje nongere ko nk'umukozi w'ubushikiranganji bwo kumubungabunga amagara y'abantu nuko turabona ko ubunye inyigisho zitangwa turageze ku rugero rw'abagabo baherekeza abagore babo ruriko ruraduga ku bice nka 30-40% murumva turi umuntu agira havuye mugabo hariho abantu baciyumvira nk'ibyo nk'uko umukenyezi umengo nta jambo mu rugo umukenyezi ategezwa kugira ijambo mu rugo ariko simbuze ko bose ari ntongana ari ntore Yohana nyumve Jean anyumve anduhunge byoshoboka yuko mu mibano usanga byoshoboka ariko tugarutse kuri iki kibazo ntikota ikosa ku bakenyezi nuko abagabo n'abagore bategerezwa kugira inyifato y'ingene barondoka babigiye inama na cyane cyane ko urugo tubigaruke ko nka kurya bama bivuga no muri bibiliya niko babivuga urugo ni babiri bagasoneranira bakabana byongeye bakavugana ibibazo byerekeye urugo rwabo muri byose na hose
murakoze cyane rwose mushinga nawe bukuru ubandanyiriza ego
hari icyo nagira nongere ko
ego duheraheza umwongere ko
babivuze mbere nuko ahandi nawe birakunda gushira ugasanga hari abagabo bamwe bagira bati mbega nterekeje umugore kwa muganga atari n'umwana ngo bose bagira ngo yanyifatiye birashika ibyo bijyana rimwe by'imico umuntu acyanyishyiramo ati mbega yabonye tujye tubangikanije ukinjirana kwa muganga tugasohokana samakuru indi cyangwa tukagarukana bace bagira ngo mbega ujya mugabo kuri we yamwifati rimwe by'imico ikirundi abantu bishyiramo bakiyondongera
telefone iratangiye kugorana gato madame Esperance ngira ngo sinze akarere urimo hariho akaruru kariko karajamo ariko imvura irikiragwa ibijumbura murakoze cyane rwose tuko turaja ku musozi w'ikiganiro murakoze cyane rwose batumire bacu mu kiganiro cy'uyu munsi muharanira ineza y'abakenyezi kuri uno munsi wa gatanu haturaba neza na neza ubuzima bwabo ineza yabo ndashimiye cyane rwose mushinga na Epamphile bukuru mu biro by'ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu ajejwe kwigisha no kujijura abanyagihugu kugira inyifato nziza kugira abagira amagara meza ndabashimiye namwe mwese nawe madame Esperance nije mbazi mu ruyobozi urunani rw'amashyirahamwe haranira ineza y'abakenyezi CAFOB mu Burundi n'abahamagaye bagashikiriza ibibazo n'ivyumviro nabashimiye cyane mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka mu kiganiro muri Isanga mugire umunsi mwiza mwese
Radio Ijwi rya Amerika.